radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali na FM 93 n'ibice bitatu i Karungi, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abadepite bo mu Bwongereza barasubukura imirimo y'inteko kuri uyu wa mbere batora umushinga w'itegeko ryo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda. Ishyirahamwe mpuzamahanga rya basketball FIBA ryahagaritse by'agateganyo ishyirahamwe FEBABU ryo mu Burundi.
Birababaje rwose, birababaje. Tugiye no kutwosikiza umubare dufise, tugiye kwibagira basketball mu Burundi, tuyibagirwa n'abategetsi bayikina cyane abategetsi bayikunda.
Umwe mu bakunzi ba basketball mu Burundi, hashize umwaka umwe muri Sudani hadutse intambara yatumye abaturage bagera kuri 1.8 million n'igice bava mu byabo. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Bwira ku makuru avuga rya mpindo kwisi ndo kumwe na Diane nini na hazwe.
Reka makuru yacu tuyahere kuyagezweho igani no kwisi duhereye hakujya muri Republika Demokarasi ya Kongo, aho abantu bagera kuri 12 bahitanywe n'ibisigarira by'umusozi wasenyuwe n'imvura nyinshi. Umusozi wasenyutse ni uwo muri commune yitwa Dibaya Lubwe iri mu ntara ya Kwilu yo mu manuko bushira uburengero bwa Kongo. Abategetsi b'ico gihugu batanze no makuru bavuze ko bakirondera abarenga 50 bari mu ruzi rwitwa Kasai igihe umusozi wabahinukira ko ku mutaga wo kwa gatandatu w'inzwi twaraye dusozereye. Abari muri urwo ruzi barimwo abariko baramesura n'abari mu bwato. Felicien Kiwai atwara ivy'imfata kibanza intara ya Kwilu yavuze ko bariko bakora iyo bwabaye kugira ngo ahari abo barenga 50 hamenyekane. Yatangaje ko amahirwe yuko baba bagihemuka ari make cyane. Ku rundi ruhande, amashami yigenga akavuga ko abarenga 60 aribo bataramenyekana irengero ryabo. Aba bemeza ko uwo musozi hari n'abandi bari mu isoko wahitanye nibatomoye, ariko niba ibiharuro batanze bivanze iby'abahitanye n'ibisigarira by'uwo musozi bari mu ruzi nabo bavuga ko bari mu isoko. Inyubako mbi n'amabarabara mabi muri Republika Demokarasi ya Kongo birakoze gushira mu bibazo abanyagihugu bico gihugu cane cane igihe haba haguye imvura nyinshi. Tuva muri Kongo duce tugenda muri Sudani, aho Amerika igiye gutanga imfashanyo igera ku $100 million z'amadolari. Iturukanizo ry'amakuru ya Bongereza Reuters ritangaza no makuru rivuga ko ryabonye itangazo ry'ikigo cya Amerika kijejwe iterambere USAID. Muri iryo tangazo Reuters yabonye ritaraja ku mugaragaro, Samantha Power atwara USAID avuga ko imfashanyo nshasha ya Amerika igamije gufasha mu by'ifungurwa, kuronsa abanyagihugu imiti n'ibindi bikoresho vya nkenerwa. Samantha Power agasaba n'ibindi bihugu kugarukira kuri Sudani yemeza ko iri mu kaga. USAID isaba kandi impande z'abasirikare barwanira ubutegetsi muri ico gihugu ca Sudani korohereza abagira neza bashira ifashanyo abanyagihugu ba Sudani, bagatanga agahengwe kugira ngo abanyagihugu ba Sudani batezurigwe kandi ntibicwe na kiguye. Uno musi ku wa mbere mwomenya ko umwaka urumanye neza Sudani yinjiye mu ntambara, impande zirwana zagirizanya ivyaha vy'intambara n'uruhara mwicwa ry'abanyagihugu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bamaze kurwa muri iyo ntambara. Irani igabisha Israel na Amerika ko vyohirahira bikihura ku bitero bitari bwa kabeho yagavye ku butaka bwa Israel ku munsi wa gatandatu ingaruka zizomurengera. Igisirikare ca Israel kivuga ko Irani yayiteye ikoresheje indege z'intambara zitagira abadereva arizo drone 170, ibisasu vya missile izo mu bwoko bwa ballistic 120 n'ibisasu birungikwa biciye mu mazi 30. Irani ivuga ko ari nkamwe Israel itokwihura atabindi bitero itegekanya kugaba. Lieutenant Colonel Peter Lerner avuga igisirikare cha Israel yasiguye ko batemera ivyavuzwe na Irani, agira ati ntitwemera ivyo bavuze. Muri iki gitondo honyene abagonyi ba Hezbollah barashe muri Israel bari muri Liban. Ibitero vyo kuwa gatandatu nivyo vya mbere bibaye ku mugaragaro hagati ya Irani na Israel, ibihugu bimaze igihe bidacana uwaka. Israel yemeza ko ku bufatanye bw'inshuti zayo zirimo Amerika yashoboye kubibizamo ibice 99 kujana vivyo vitelo. Lieutenant Colonel Peter Lerner yasiguwe kwa atavye shivyo itelo vya Irani vyo noni. Mugi umushikiranganji wa mbiru wa Israel Benjamin Netanyahu ya hamagaje inama yihuta ya wagize leta kugira ngo bige ingene bo kwihora Irani Amerika yatangaje ko ataruhara izogira mu bikorwa vyose Israel yokora yihora. Gusa Amerika yemeye ko yafashije Israel kuri zamwo bimwe mu bitero vya Irani. Irani ikavuga ko yateye Israel kugira ngo yihore. Kugitero yemeza ko Israel yagavye mu ntango zo kukwezi kwa kane ku buserukizi bwayo muri Siria kigahita na ba general bayo babiri. Israel ntiyigeze hakana canke ngo yemeze ano makuru. Ijwi rya Amerika makuru yacu tuyabandanirize aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imenyesha makuru vyigenga 12 vyasavye President Joe Biden azoserukira abademokrate mu matora yimirije na Donald Trump azoserukira abarepublikane kwemera guhurira mu biganiro mpaka vyo mu bimenyesha makuru. Imenyesha makuru imwe ABC, CBS, CNN, Fox, PBS, NBC, NPR na AP mwikete vyandikiye Biden na Trump vyavuze ko ibiganiro mpaka bine bibanziriza amatora ari umugenzo w'agaciro uranga Amerika kuva mu 1976. Na hivyo menyesha makuru atabutumire bw'ibiganiro birarungikira Joe Biden na Donald Trump vyavuze ko hageze ko abanyepolitiki batomora nimba bazokwitabira ibiganiro bitatu vy'abazokwitoza mu kibanza cha president na kimwe chama kigenewe abazokwitoza mwanya wa vice president wa Amerika. Donald Trump yahoze ari president wa Amerika abicije kubajejwe ukwiyamamaza kwiwe mu ndwi iheze yavuze ko yipfuza kuja mu kiganiro mpaka kibanziriza amatora atitaye ku mwanya acobera ko naho cobera kubw'abajejwe imyiyamamazo ya Trump. Umwanya mwiza wo gukora ivyo biganiro n'ubu abajejwe vy'imyiyamamazo ya president Joe Biden base kugira ico bavuga ku ikete ry'imenyesha makuru bisaba ibiganiro mpaka hagati y'abazokwitoza amatora y'ino mwaka. Mu kwezi kwa gatatu Joe Biden yishuye ariko amenyesha makuru bamubajije niba azokwemera guhadira mu kiganiro mpaka na Donald Trump ko bizovana ninge nari kwaritwara. Iturukanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ivuga ko mu kiganiro mpaka cha mbere cabaye hagati ya Biden na Trump, Biden yababajwe na Trump yamwatse ijambo avuga ati urashobora kukazibira.
Urakoze Diane, nini na hazwi mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 na 93.3 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni 10.5 ya short waves kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresse yacu ni radio yacu
Rwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abadepite bo mu Bwongereza barasubukura imirimo y'inteko kuri uyu wa mbere batura umushinga w'itegeko ryo kohereza impunzi n'abimukira mu Rwanda. Uwo mushinga w'itegeko wakomeje gusubizwa inyuma kuva watangazwa mu mwaka wa 2022. Ababikurikiranira hafi barahamya ko uyu mushinga ushobora gutorwa. Ibyo bibaye mu gihe amakuru atangazwa n'ibinyamakuru byo mu Bwongereza avuga ko hari ibindi bihugu byasabwe kwa kiri impunzi n'abimukira bangiwe kuguma mu Bwongereza. Umushinga wo kubohereza mu Rwanda nuramuka utunganye neza. Ibyo bihugu ni Cote d'Ivoire, Armenia na Costa Rica. Bimwe mu bihugu byo muri Afurika byasabwe kubakira byaranze. Ibyo ni Gambia, Maroc, Namibia na Tunisia. Ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ry'abakozi rivuga ko uyu mugambi udahwitse kandi ko uzaburizwamo iryo shyaka niramuka ritsinze amatora rusange ategerejwe mu mpera z'uyu mwaka. Radio ijwi ry'Amerika. Hashize umwaka muri Sudani hadutse intambara hagati y'ingabo za leta ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan n'umutwe witwara gisirikare RSF wa General Mohamed Hamdan Dagalo bakunze kwita Hemeti. Kugeza ubu nta kimenyetso cyerekana ko abashyamiranye bazumvikana bagashyira intwaro hasi. Imirwano yaje gukwirakwira mu bindi bice bitandukanye by'igihugu birimo intara ya Darfur iri mu burengerazuba bw'igihugu Hemetia komokamo iyo ntambara imaze gutuma abaturage bagera kuri miliyoni 8 n'igice bava mu byabo Tim Hadis ishimwe mu nkuru kubashoboye kuva muri Darfur bagahungira muri Uganda
mu gihe aba bajenerali bo ku rwego rwo hejuru bananiwe kumvikana imiryango y'Abanyasudan niyo yakomeje kuhababarira abatarapfuye barahunze bahungira mu tundi duce tw'igihugu hagati abandi bahungira mu bihugu bituranye cyane cyane Chad umwe mu mamiliyoni menshi y'abaturage bagizwe ingaruka n'intambara ni Mohamed El Badri impirimbanyi akaba n'umunyamategeko uyu mugabo we yahungiye muri Uganda n'umuryango we bavuye i Darfur
ثانيا كزون ناشط في مجال حقوق الإنسان قررت أن أطلع من جنوب دارفور أو من دارفور
نميري مباني يورين غنزرب غامو نايسة موكوفا مجيب في دارفور نموري دارفور مولي وسائنج كوهافا جاربي قويتاني كوكونا مودو كذارزي هاري uretiza abasirikare bahanganye muri ku butegetsi twagiye ahitwa Al-Fashir aho byari nk'amasaha ane kugera inyala ariko byafashe iminsi itatu twanyuraga mu tuyira tw'ubusamo kuko imihanda minini yari irimo abajura kandi hari n'imirwano umunsi wakurikiyeho twagiye mu majyaruguru ya Sudani nyuma tujya ku cyambu cya Sudani aho twari dukeneye kubona impapuro zadufasha kujya hanze y'igihugu twahagumye iminsi icumi kugeza tubonye impapuro z'inzira nuko tujya muri Eritrea tunyuze Kasala rwari urugendo rurerure cyane kandi rugoye byadufashe amezi abiri kugira ngo tugere i Kampala
Zahila Ali ni umugore wa Mohamed El Badri nawe afite uko asobanura inzira ndende banyuzemo mbere yuko bagera i Kampala muri Uganda
umuhanda wari ugoye cyane ni ubutayu huzuye umukungugu twari dufite ubwoba kandi ko nta hantu ho kuruhukira hari hahari ibyo kurya nabyo byari cya ntabyo twari dufite biswi gusa ubundi tugakambika mu butayu umwana wanjye w'umukobwa ubarwaye indwara y'amaso kubera umukungugu kugeza tugeze i Kampala ntabwo twemeraga ko bishoboka kubera ubukana bw'iterabwoba ubwoba n'ibindi bikomeye twabonye i Darfur cyane cyane nyuma y'amezi atandatu y'intambara amafaranga hafi ya yose twari dufite yari yashiriyeho aho i Kampala naho turababaye kuko nta bufasha dufite amafaranga twasigaranye make twavanye muri Sudani biratugora kubona amazi n'amashanyarazi amazi ahari ntabwo ari meza umuntu yakoresha gukodesha birahenze yewe n'amafaranga y'amashuri y'abana
kuva intambara itangiye muri Sudani ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kane muri 2023 yahitanye ubuzima bw'abarirwa mu bihumbi ikura mu byabo abagera kuri miliyoni 8 n'igice uretse ingaruka z'iyi ntambara zirimo kubura ubuzima no guhatira abantu guhunga yasenye ibikorwa remezo n'ubundi bitari ku rwego rushimishije
urakoze Tim Hadis ishimwe nongera ko mu ntangiriro z'uyu mwaka umushinjacyaha mukuru wa CPI Karim Khan yitabye inteko y'umuryango w'abibumbye ONU ishinzwe umutekano ku isi kugira ngo ayisobanurire aho agetize zigeze muri Darfur yabwiye ONU ati mperiye ku kazi k'ibiro byanjye ndahamya ntashidikanya ko impande zombi ingabo za leta ya Sudan na RSF n'indi mitwe ibashamikiyeho barimo bakora muri Darfur ibyaha biteganywa n'amasezerano y'i Roma ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radiyo ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi hatangijwe gahunda yo gutanga inyigisho zo gukunda igihugu no gutegura amatora ateganjwe mu mwaka wa 2025. President Evariste Ndayishimiye yatangaje ko arifuza bose kuziyamamaza kandi babyemerewe n'amategeko bazabikora. Ibyo bikorwa byabire mu murwa mukuru wa politiki Gitega kuri Stade Ngoma. Pierre Claver aniyo nkuru.
Kitabiriwe n'abategetsi b'u Burundi guhera ku mukuru w'igihugu, abashinga amateka, umuhuza w'abarundi, abashikiranganji, baburamatari na bamusantere b'igihugu cyose, abarongoye imigambwe yemewe mu Burundi, abagize inzego z'umutekano, abaseruka ibihugu byabo n'ugwaruka, abanyagihugu ku giti cyabo ntibatumiwe. Prosper Ntagwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigengujejwe amatora seni yameje ko bari ku kivi kandi ko ibikorwa bigenda neza. Yemereye umukuru w'igihugu yamushinze ayo mabanga kome nabo basangiye akazi biteguye gukorera hamwe kandi bafatanye munda mu ntomero gutegura amatora atagira kanenge.
Twaremanze ko tuzotunganya amatora ataho duhengamiye. N'ubu turasubiye kuzemerera abarundi bose na cane cane abariko baritegura kuzoja mu iganwa kumugwiseni uzotunganiriza bose atakuraba munzi ata kamwana wa mama ata mwana nikinono.
Mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashimiye abagize seni aho bagejeje igikorwa. Perezida Ndayishimiye yaciye ahamagarira abarundi kuzitabira amatora mu mwaka wa 2025 umutima uri hamwe.
Inzego z'igihugu zizohagarara ataho zihengamiye na cyane cyane mu bijyanye no kwiyamamaza. Abitoza bose n'imigambwe yose bazofata kumwe na cyane cyane mu bijyanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyeshamakuru. Umwenegihugu wese yifuza kuzohiranwa kandi abirekuriwe n'amategeko azoba afite uburenganzira bwo gushobora kwiyandikisha mu bitoza kandi
Kefa Nibizi arongwe mugambwe Kodebu yari yitabiriye ibyo biganiro arashima icyo gikorwa cya Seni, amenyesha ariko ko atacyizere ko agiye kuba amatora meza.
Izo kandi bibaye mu gihe haraye hemejwe itegeko rigenga amatora abatari bakemanye politiki. Twavuze yuko ari itegeko rikumira iyo rero umuntu amaze kuba ari imbere y'ibintu nk'ibyo biza bisubiza mu demokarasi. Nawe araheza akitunganya akaraba ingene yozibira izo bintu byose bigomba guhagarika demokarasi iba mu mwitegenzo.
Kuri bamwe mu rwaruka bahungiye mu Rwanda aho umukuru w'igihugu abizeza amatora meza, nabo nta cyizere namba bafise. Uwo ni umwe muri urwo rwaruka yahunze mu mwaka wa 2015 afite imyaka 28.
Gihera mande biheze hari icyitwa amatora ariko bivuze kuri nta matora yo ya demokarasi aheruka kuba mu Burundi, aheruka kuba mu 2025. Amatora yaraheze barazi nyine bayiteguye ibiharuro barazi nyine bazovyandika rero bareka kubesha abanyagihugu ahubwo abanyagihugu bareka no kubarusha bagaze gutora. Ku bwanje bwo gupfukama ati turabandanije kuko turazi bizozamo n'ibijya nyine bimaze imyaka bivamo ntabwo hameye umuvugizi wa leta ivyo baravuga turabizi. Iyo uvuga iki gishasha iyo havari aba umuntu aje hagati impande zibiri gute
mu gihe muri kahise ku Burundi iyo himirije amatora haduka ibihuha byinshi n'inyigisho zicanisha mu Barundi. Perezida Ndayishimiye aragabisha abo bose bafise imigambi nk'iyo mibi.
Iyo hageze amatora ya majama abantu batangura kuzana bagatangura kwitana amazina y'ibikoko bamenye yuko uwita umuntu igikoko bihanwa n'amategeko. Hari habanza na majambo abantu bavuga bati wagereranywa n'iki wagereranywa n'iki. Ibyo ntibateretswe batu abantu bariko barazana ibihuha ngo barukoti bagashinge ngo gukura amenyo. Ibyo byose arabigiranda amahenda bakabisha.
Ayo matora y'umwaka wa 2025 n'ay'abashinga amateka, abakenguza amateka, abahanuzi b'amakomine bene n'abarongoye imitumba. Inyuma y'ayo matora y'umwaka wa 2025 hazoca hakurikira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ishyirahamwe mpuzamahanga rya basketball FIBA ryahagaritse by'agateganyo ishyirahamwe FEBABU ryo mu Burundi. Icyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize. FEBABU iregwa kuba yarabujije ikipe Dinamo kubahiriza amategeko agenga irushanwa rya Basketball Africa League. Ndizirahatungimana.
Umunyamabanga mukuru wa FIBA Andreas Zagrikis kwigenekeza rya 12 za kuno kwezi niyo yandikira Jean Paul Mane na Kiza amumenyesha ko ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU arongoye ihagaritswe vyimfata kibanza. FIBA yibukije Mane na Kiza ko kugenekeza rya 9 kwezi kwa gatatu ko yabandikiye abasaba ko umugwi wa Dinamo wari waserukiye Burundi mu nkino za BAL uwo kina utambaye Visit Rwanda ku myambaro yabo ikete ryasaba kandi umugwi wa Dinamo kudakina mu gihe ivyo FEBABU yasavye bitokwemegwa. Ni nako vyagenze gushika umugwi wa Dinamo ukuwe muri ayo mahiganwa. FIBA yagiriza FEBABU guca kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shirahamwe ikanacafuza ishusho rya basketball muri rusangi. FEBABU isabwa kwisigura imbere y'itariki 23 za kuno kwezi kuri ivyo vyose yagirizwa abakunzi ba basketball mu Burundi agashavu ni kenshi. Basaba Mane na Kiza Jean Paul gutanga imihoho canke atabikoze agasezeregwa mu mabanga yiwe yo kurongora FEBABU ngo kuko niwe ntandaro ya vyose.
Bakuru b'imigwi bashamwe uburyo ariko abarongoye inkino ubona ko babijamwe kugira baronke amaronko ntacu bakoze urumva birababaje kandi byaragaragara ahubwo dusenge ntibaducire inkoni ndende. Rero bitubere isomo kugira abo tuzozeza amabanga mu mafederasiyo mashyiramo y'inkino bo ari abantu bo babishoboye.
Ibintu birababaje birababaje rwose birababaje ntitubwira nuko twoshikiza umubare dufise tugiye kwibagira basketball mu Burundi tuyibagijwe n'abategetsi bayikina canke abategetsi bayikunda. Imana nitugarukire ariko tukizera yuko abarongoye igihugu icyo kibazo bogihagurukira na cyane cyane bagenzi bakaraba kuri umuntu atwara federasiyo ya basketball yokombozwa nabo basanzwe bakorana maze bagashira imbere inyungu z'umukinnyi wa basketball ikaminyungu z'igihugu.
Kuva Dinamo isezerewe mu mahiganwa ya BAL inkurikizi kuri basketball ni nyinshi cyane kubera abakinnyi batinya kumara igihe kinini badakina kubera ibihano bishobora gufatirwa u Burundi harimo kumara imyaka 5 atamugwi witabiriye amahiganwa mpuzamakungu. Benshi muri bo bariko baje mu bindi bihugu. Abakinnyi batatu ba Dinamo baramaze kuyivamwo berekeza mu higanwa ry'u Rwanda. Abo ni Otobo Israel yagiye mu mugwe APR, Nijimbere Gilbert yasinyiye umugwi wa Kepler, Bero Nkanira yagiye mu mugwe Orion na David Deng yagiye mu mugwi wa Shosport muri Congo. Kuri abo bakinnyi hiyongera kumenyereza wabo Olivier Ndayiragije amenyereza muri kino gihe Titans aho mu Rwanda nyene. Uwundi mugwi watakaje abakinnyi benshi bagiye muri Congo n'Urunani. Abo ni Landry Ndikumana, Eric Zigenza w'Urunani, Clark Dushime, Michel Bwanga, Mamadou Diome na Ereng bagiye gukina mu mugwi wa Ami Beka. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'uno mwaka ririko risa n'irigera ku musozo. Ku ndwi ya 27 Vitaro yatsinze Message Ngozi igitsindo kimwe ku busa cyabonetse mu gice cya kabiri cy'urukino cinjijwe na Alfan Bigirimana kuri penalty. Benjamin Kaze icegera cyo mumenyereza wa Vitaro arashimira Imana kubona batakanye amanota 3 mu rukino rutaboroheye na gato.
Match yari igoye bagize amahirwe gusa turaronka iyo penalty. Mugabo match yari ikomeye urabona ko na amakazi twagiye turaronka ntitwagiye turakompetiza mu minota ya mbere. Mugabo deze mitaho urabona ko ariyo match yari igoye gusa turagira izo mana.
Mu gihe hasigaye inkino zitatu ngo ihiganwa rirangire Vitaro isumbya Flambeau du Centre ya kabiri amanota 8. Mu rukino rwo kundwa ya 28 Vitaro ikeneye inota rimwe gusa kugira itware igikombe canke itari ronse Flambeau igatsindwa naho nyene izo bitwaye igikombe cy'ihiganwa ry'uno mwaka. Ndiziratungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda imikino ibanza ya kimwe cya kabiri kirangiza mu guharanira igikombe cy'amahoro izaba kuri uyu wa kabiri no kuwa gatatu. Jean Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru urugamba rwo guhatanira igikombe cy'amahoro rugeze muri kimwe cya kabiri kirangiza. Ejo kuwa kabiri kuri Stade yitiriwe Pele Nyamirambo ikipe ya Police FC izahura na Gasogi United mu mukino ubanza. Police FC iri ku gitutu gikomeye kuko ihagaze nabi muri shampiyona aho iri ku mwanya wa gatanu irushwa n'ikipe ya mbere APR FC amanota 20. Abakunzi ba ruhago mu Rwanda bafite amatsiko yo kureba niba Gasogi United iherutse gusezerera muri championnat ikagaruka hadashize n'icyumweru ishobora gusezerera Police FC nk'uko yakuyemo APR FC muri kimwe cya kane kirangiza. Ejo bundi kwa gatatu Rayon Sports izakina na Bugesera FC ku stade yitiriwe Pele Nyamirambo. Rayon Sports nta handi giteza amakiriro usibye ku gikombe cy'amahoro kuko muri championnat yamaze gukura ya maso. Bugesera FC yo iri hagati y'urupfu n'umupfumu kuko iri ku mwanya wa 15 ari nabanziriza wa nyuma muri championnat ikaba ifite ibyago byinshi byo kumanuka ijya mu kiciro cya kabiri. Imikino yo kwishyura muri intera kimwe cya kabiri kirangiza mu guhatana igikombe cy'amahoro iteganyijwe kwa kabiri cy'umweru gitaha. Tunyarukiye mu mukino wa netball ikigo cy'urwego rw'igororero mu Rwanda kigiye gutangiza ikipe. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa netball mu Rwanda Jean Pierre Habimana avuga ko iki gikorwa kiri muri gahunda yo gushishikariza ibigo bitandukanye kwitabira uyu mukino utarashinga imizi mu Rwanda.
Navuga yuko hari ikipe ya APR, ikipe ya APR yo yamaze no gutangira irakina mu minsi ishize niyo yegukanye igikombe cy'amahoro. Nkaba navuga rero yuko turimo tuganira na ikigo cya Rwanda Revenue kugira ngo kibe cyashyiraho ikipe yabo ndetse n'urwego rwa polisi narwo rukaba rwashyiraho ikipe, ariko by'umwihariko urwego rw'amagereza narwo. Nibyo navuga ko turi mu biganiro byiza bishobora kuzatanga ikipe ishobora kuzabaza yiyongera kuri ayo makipe asanzwe.
Jean Pierre Habimana aradusobanurira mu ncamake uko netball ikinwa.
Navuga yuko ari umukino ukinwa n'abantu barindwi mu kibuga, ariko hakaba hashobora kwiyongeraho abandi batanu b'abasimbura bagenda basimburana nabo ngabo mu kibuga. Akaba ari umukino ufite abantu babiri bashobora gutsinda, nibo bonyine bashobora gutsinda, ntabwo ari umukino uwo ari we wese ushobora kumanuka nk'uko dusanzwe tubimenyereye mu mukino wa football. Umudefenseri ashobora kuza agatsinda cyangwa se ukinamo hagati, oya siko biri muri netball. Muri netball bifite abagomba gutsinda, kandi niba baguhereje umupira akaguru banje hasi usibye kandi utereka hasi ntabwo ushobora kugashingura utaratangwa umupira. Ni ukuvuga ngo rero ni umukino uryoshye ku bamaze kuwumenyera, ariko nanone ushobora kuba urujijo ku batarawumenyera, ariko iyo wamaze kuwinjiramo ukawukurikirana inshuro ebyiri eshatu usanga hari umukino uryoshye.
Mu marushanwa ateganyijwe mu minsi ya vuba mu mukino wa netball harimo irushanwa ryo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi rizabera mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Jean Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega amatwi, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: mu mahanga hazi nka ntihava abantu. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye Yeah. radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.